Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Pierre Gahungu.
Mwiri we njuchitangwe wakunzi wa radio Nzamba agateka kawe kazemu makuru yoku wimusi waga tanu igene kerezo jachumu na rime ngitukutu unga kwa wiyombe wili na miongi wili na kane amakoto wa teguri akabagizwe nize ngingo nguru nguru zikurikira iyo ngingo ajikiri ngo jinunga idasanzwe ya onyu kuburundi jerekana neza ko iyo bahirizwa ry'agateka kazina muntu rikiri kure nk'ukwezi amashyirahamwe yatandukanye aharanira agateka kazina muntu mu Burundi arashima ko iyo ntumwa yongewe ikindi kiringo muraza kumva Pacific ni ndahazwe ari mu babishimye aho avuga ko byari bikwiye guhicirwa abategetsi b'u Burundi akamo nako umukuru w'igihugu c'u Burundi yateye abarongoye ishyirahamwe isusumo ko kugabanura igiciro c'isukari ngo hagiye gushyirwa mu ngiro byemejwe kuri uyu wa gatanu n'umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ubudandaji mu kiganiro c'abavugizi b'inzego ariko naho biruko abadandaji nabo nyene bidoga bavuga ko batagishorerwa isukari kuko izimbye cyane ishyirahamwe akat Burundi naryo rirateye umutima uhagaze n'indwara y'igituntu yadutse mu banyororo bafungiwe mu ibohero rya Muramvya iryo shyirahamwe rikavuga ko ibyo bibazo by'indwara byadutse kubera ubwinshi bw'abanyororo barangwa muri iryo bohero basaba bashimitse ubutegetsi bw'u Burundi gukurikirana icyo kibazo kidasanzwe kandi mwese mwido nido ni mukanya
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramuta inama yawe ni iraba ibijanye n'agateka kazina muntu yarayerekanye mu kongera ikiringo intumwa idasanzwe yawe ni ku Burundi ko yabonye neza ko ibijanye n'ibahirizwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi bitigeze bitera intambwe na nto naho haje ubutegetsi bwa ndayishimiye niko bibonwa na Pacific nyine nahazwe arongoye ishyirahamwe Fokode kubwiwe ibyavuye muri aya matora byari bikwiye kubera icigwa u Burundi bugahagarika iho nyangwa ry'agateka kazina muntu bukongera bugahana ababikora kurikira
impamvu iyi ngingo tuyishigikiye kandi Fokode cyo kimwe n'ayandi mashyirahamwe atari make hamwe agateka kazina muntu twari twabinabisabiye hamwe impamvu ya mbere ni uko tubona ibijyanye n'agateka kazina muntu bibandanya kuyangara mu Burundi mbere tukagira n'amakenga ko mu gihe cy'amatora yimirije muri 2025 ibintu bishobora kuzoba bibi kurusha nuko bimeze muri kino gihe muribuka yuko nko muri Fokode twaheruka gusohora itangazo ryerekana ko mu mezi atandatu gusa y'umwaka turimo wa 2024 twari twabonye abantu benshi bagiye baranyuruzwa kigiri by'abantu bashika 40 muri abo hakaba 2025 icyo gihe twari twemeza ko batari bwasubire kuboneka ubu ibitigiri dufise byo birarengeye kure gose ibyo twavuze mu kwezi k'umunani ivyo bikerekana ko ibintu byifashe nabi cyane mu gihugu muri kino gihe abantu baguma banyuruzwa hirya no hino haguma hatogwa ibiziga umwidegembyo w'abarundi urabangamiwe cyane urubuga rwa politike ruraboneka ko rutera gugagwa abantu baheze iminyororo ntibari kugwe n'ukuri hari ibibazo bikomeye rwose byerekana ko hakenewe iryo jisho mpuzamakungu riguma rikurikirana ibiba mu Burundi imvo ya kabiri yatuma dusaba ko uyu muhinga wa ONU yongerwa ikiringo nuko uyu muhinga wa ONU arigo rwego rwonyine rwigenga dusigaranye ku rwego mpuzamakungu rushobora gukurikirana iby'agateka kazina muntu mu Burundi ngaha mbere tukanibutsa ko dufise umugwi w'igihugu witwa kujejwe agateka kazina muntu watakaje icizere cyo bita statut A bisigura ko ari umugwi by'ukuri utigenga muri icyo gihe rero byaboneka ko bikenewe ko haboneka ijwi ukurikirana kongera agashobora kuvuga ku rwego mpuzamakungu akerekana ibiriko biraba ibyo ari byo ubwa nyuma icyo dushima muri iyo ngingo nuko ari ingingo ikiza yerekana ko kugwego mpuza makungu nyene babizi kwivya gataya kazi na muntu mu Burundi bikifashe nabi naha abategetsi bo babandanya gusemerera babandanya kubesha bavuga ngo ibintu ni byiza ngo turi muri Eden amakungu biraboneka ko atemera ibyubwo butegetsi bwa buri ko burabesha mbere bikabina babaje kubona muri kino gihe u Burundi buri mu bagize Conseil des droits de l'homme ariko bukongera bukaba igihugu aho cobaye karorero bukacaho igihugu kibandanya guhonyora byenyuje ibijyanye n'agateka kazi na muntu
iyo ngirwa gikiringo kuntumwa idasanzwe ya ONU irabibijanye n'agateka kazi na muntu mu Burundi Fortuné Gaëtan Zongo ngo n'ubutumwa bw'uko amakungu ashaka kuguma akurikirana ku mavi abandanya akurirwa mu Burundi bivugwa na Eulalie Nibidi umuyobozi nshingwabikorwa mu runani ngo baharanira agateka kazi na muntu mu Burundi CBDDH kubwiwe ngo nakandi kajyo ku bategetsi b'igihugu ko guhindura ingendo bagateza imbere bakongera bagashigikira ibijanye n'agateka kazi na muntu bakongera bagakorana n'iyo ntumwa idasanzwe ya ONU tumukurikire
icyo twovuga kuri iryo yongerwa gikiringo nuko amakungu akurikirana ku munsi ingene agateka kazi na muntu mu gatotezwa abahagarikwa bagafungirwa ubusa abafungwa batategerezwa ko bafunzwe abicwa abakorerwa ibyaha bitagira izina abahohoterwa urumva rero kugira ngo bamwongere ikiringo ni kugira ngo abandanye atongoza yongere abandanye atanga icyegeranyo iyo rero ni ikintu tuvuga ko ari nziza kuko ari ndiro kuri babandi bakorerwa mabi kuri babandi bahohoterwa mu bihe bitari bike mu Burundi amakungu ararumizwa mu Burundi abategetsi mu Burundi murazi yuko bagerageza gutanga inkuru isosa bakerekana ko byose bigenda neza ko atangorane zihari batabicwa ubutungane bukora neza kubyerekeye ubutunzi zifashe neza ariko amakungu mu kongera icyo kiringo yashatse kwerekana yuko yarakeneye inkuru y'imvaho urabona ndetse amakuru atangwa n'u Burundi ari amakuru y'ukwihayagiza hakaba n'amakuru y'amashyirahamwe ashigikiwe kandi agashyigikira n'umugambi wo ku butegetsi hariho n'amakuru y'inzego zitigenga z'umugwi ujeje w'agateka kazi na mu Burundi hama hakaba n'amakuru ya bene gukorerwa mabi hamwe n'amakuru y'ababafasha ariko baharanira agateka kazi na muntu bakora bigenga muri ayo makuru yose ashobora kuba atandukanye ashobora kuba ari bushane ashobora kuba ari bice bice amakungu arakeneye kumenya imvubu y'imva twebwe twiteze rero ko azobandanya akora yigenga atatinya uvuga ukuri kuri ko biraba mu gihugu ikindi twiteze ko Burundi buhinduka turiteze yuko Burundi bwobona yuko ibikorwa byose byo guhohotera agateka kazi na muntu byaba ari ibijyanye n'umutekano w'abarundi umutekano w'abafungirwa ubusa abicwa abatotezwa mu buryo bwose twiteze yuko inzego z'u Burundi zofata inkoni ya mbere zikabona yuko atari amakungu kwamaze gutohoza ahubwo leta y'u Burundi ikarekura inzego zigije gutohoza mu gihugu inzego zikwiye gukingira agateka kazi na muntu zigakora akazi kazo aho imbere ya byose dushyiraho ubutungane ko leta yorekura ubutungane yokoresha ikabukoresha ikabuvugura kugira ngo ubutungane ko gukora akazi kabwo k'ugutohoza no guhana ibyaha
tubandanye mu gisata cy'ubutungane ishyirahamwe ACAT Burundi riratabariza abanyororo bo mu ibohero rya Murambya aho abatari bake ngo bamaze kwandura indwara y'igituntu kubera ubwinshi bw'abanyororo muri iryo bohero iryo shyirahamwe rigasaba ubushikiranganji bw'ubutungane ko boshyiraho politiki iboneka kandi yihuta ituma hagabanywa abanyororo muri iryo bohero kuko babaye umurengera umushingwamanza Jean-Claude Niburumunsi ajejwe igisata c'amategeko muri ACAT Burundi agasaba ababijejwe harimo abarongoye igihugu kuva mu gacerere bakumva kamo bategwa kugira bagabanye ubwinshi bw'abanyororo bongere bakumire indwara ziriko ziraba nyinshi mwibohero rya Murambya tumukurikire
no kuvuga ko uno munsi abanyororo nkuko twari twabivuze barara hanze kubera ko ikibanza bagenewe kuraramwo ari gito cyane uravye n'ubushobozi iryo bohero rifise no kuvuga ko uno munsi mu ibohero rya Murambya hari abanyororo barenga igihumbi mu gihe hari hategekanijwe kwakira abanyororo ijana gusa murumva ko barenga ko inshuro 10 abo bibohero ryateza kwakira. Aha rero niho twabonye ingwara y'igitunu yigerekanye muri iryo bohero hamaze gufatwa abanyororo batari bake bamwe bagatwa kwa muganga abandi bari kubafatira imiti mu ibohero n'abandi kumbure iyo ngwara itari yerekana mugabo iri ngaho irindiriye kwiyerekana. Aha rero tuvuga ati ubwishi bw'abanyororo bakuntu babayeho uvuga abantu barara hanze bica bituma iyo ngwara ifata abanyororo benshi kubera ko atanga ingo zifatwa kugira ngo abo banyororo bareke kwanduzanya. Ni ukuvuga ko rero uno munsi abanyororo bashobora kuba bagwaye ari benshi cyane gusumba abamaze kuboneka. Turiko rero tuvuga kugira ngo dusabe ubushikiranganji bw'ubutungane, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu kugira ngo bafate ingingo zigaragara ziboneka kugira ngo bagabanye ko iyo ngwara yohava kirafata abanyororo batari bake muri iryo bohero hafatwa ingingo zo gutuma bashobora kuyirinda. Aha rero twosaba ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ko bwo rubika abahinga kugira ngo barabe ingorane ziriko ziraba muri iryo bohero mbere babwire n'abanyororo ko bateza kwifata mu gihe batewe n'iyo ngwara. Twosaba kandi n'ubushikiranganji bw'ubutungane ko bugiraho politiki iboneka cyane kugira ngo bagabanye abanyororo muri iryo bohero kuko babaye umurengera rwose. Turiko turabisemerera ariko tubona umenga ntacyo bibabwiye mugabo izi ngwara ni ingwara ziriko ziva kuri ubwo bwishi bw'abanyororo ziriko ziva no ku buzima bubi bujyanye n'uko kuntu babayeho. Turongeye gusemerera rero kugira ngo abafise icyo bakora bose haba abakora mu bijyanye n'agati y'akazi na muntu haba bo biraba nyene muri leta mu bushikiranganji bw'ubutungane cyangwa bw'amagara y'abantu bakore ibyo bateza gukora kugira ngo bagabanye igitigiri cy'abanyororo.
Nabo n'umwanya wo gukurikira akamo ko muhari inamahoro abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.
Mina, we minani?
Ndabwiye mawuje.
Mbega, ko naheruka inkari zitanu, nkaba mbona mu ruhongo yari zitatu. Izindi wazishyize he?
Ndatabuja, yasanze hariya mu byego. Aho narindagi ari kumwe n'abagabo babiri nibo bazijana.
Jewe uyu mugabo ngiye kumugira gute? Ejo bundi yahengereye nagiye mu misa afata idorage n'ibigori byose twimbuye aragurisha, none ubu naho arengeye mu nka aragurishije. Jewe gamana ngiye kumuhande.
Gatirida, gatiri ugurura. Jewe ndashika mu rugo rwanje nkadodora nkabuguru. Uno musi ndagukubise abiri, ejo uzoryane. Nimba utagira amatwi yo kumva nzoyazibura.
Ugize kumara ubutunzi bw'umuryango mu kirabo, none uhageze aho utaha ukamborererwa ko ukongera ukamboreza igufa. Ibi bintu nabyo nakwigumizamwo ushaka unyice, n'ubundi napfiye hejuru.
Uvuze ngo ahubwo ugasubira no kuryogo ugwo rutwe ndarumena.
Yene mwaba hano muraduha?
Mupfaso kunzindukiye n'amahoro.
Haba namba
ngira ikikugenza budusanze ngiranje mu nama mu ikomine.
Urabonaga mushingana jewe umugabo wanje nta kintu nkimutungana mu nzu. Utwo nasaruye ahengera n'ahari agashora, ubu nawe yarengeye mu nka aragurisha. Itongo twari twaraguze hari igitasi, nagiye ngo ngiye kurima nsanga abandi barateragiye. Ngiye kubaza bati twarahaguze, unyumvirayo ngowe.
Itahire ku wa kane isaha 10 uzoze hamwe ku nama. Umugabo wawe nawe muzohahurira ibyo bibazo byawe tubitorere umuti.
Murakoze mushingana.
Bashinga ntahe bapfasoni gwaruka namwe mukoraniye ngaha tugira amahoro.
Twese
uno munsi dukoranijwe n'ikibazo kiri hagati ya Yohani n'umupfasoni wiwe. Yohani, ibyo umugore kurega kw'ibyo mu nzu wabimaze nibyo?
None gashingana, kuva kera narindi umugabo niye kora kutwiwe.
Ibyo wariye warariye ari kitongo ryoryo aritegezwa gusubizwa umuryango. Uwariguze sindi kuriyo.
Nuye mushinga
uno munsi sindara ntamushikiriye, nawe witegure gusubiza amafaranga wariye. bantu mwese muri ngaha mumenye mwongere mubwira batari babizi kwitongo ry'umuryango atari ry'umugabo gusa naho ko ari kugurisha igitoke umugabo ntabirekuriwe atabigiye inama n'umupfasoni wiwe bapfasoni namwe muri ngaha umugabo azoca kubiri n'amategeko agenga ingo n'imiryango muzomushengeze kuko ibi nibyo bidindi ziterambere
Radio Inzamba tuandanye mu gisata cy'ubudandaji akamo umukuru w'igihugu cy'u Burundi yateye abarongoye ishyirahamwe isusumo ko kugabanura igiciro cy'isukari ngo kagiye gushyirwa mu ngiro bishikirizwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji mu byo ajejwe harimo ubudandaji akaba yabishikirije kuri uyu wa gatanu igihe abavugizi b'inzego zikuru z'igihugu bariko barishura ku bibazo by'abanyagihugu harimo ntara ya Bururi naho rero atatanze ikiringo avuga ko batevye kwera bari bakivyiga ivyo akaba yabishikirije mu gihe imyidogo ikiri yose mu banyagihugu ubu naho abidoga bakaba ari abadandaza bavuga ko isukari isigaye itagugwa kubera izimvye iyi nkuru tuyibaze Odas Nimbona
Onezime ndayizeye abwira ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo ubudandaji amenyesha ko akamo k'umukuru w'igihugu kagiye gushirwa mu ngiro igiciro cy'isukari kikagabanuka ishatebeje ishirwa mu ngiro byako kamo ngo bari bagica hirya no hino iyo ngingo kugira ngo ntihagire uwihohotera ariko bamubajije isango ntabanduka yishirwa mu ngiro ntayatanga umbirize onizime ni ukuri
ubushikiranganji bwarafashe nkama akamo kase barundi kugira ngo turabe neza higwe ibijanye n'igiciro cyari cyashinzwe kugira ngo turabe neza yuko ico giciro cyoba cyukuri cyafatiye kuturusho twose baba abadandaza bayitura hanze canke ihinguriro sosumo risanzwe rihingura iyo sukari ngaha mu gihugu cacu twoba twarizunzwe umugu rero warashyizweho ubu uriko urasozera ibikorwa cyo kwegeranya ibyo biharuro byose uwo mugwi uzoca ushikiriza inzego zidukurira kugira ngo nazo ziheze zifate ingingo nk'uko mwari muhejeje kubishikiriza nitwovuga rero ngo hoba harabaye gucegwa ariko twokwizeza abarundi yuko vuba bwango igiciro cisunga ineza y'umwe n'igihugu kizoshiwa
naho rero ubwo bushikiranganji bwizeza abanyagihugu abadandaza bisukari nabo batanguye kwitabariza bavuga ko isukari ibadindirira ko aho umufuko ushobora kumara ukwezi kurenga havuye ko ikiro kimwe cyonyene gusa mu gihe atamise ibiri wahora umara
ane ko ndayida yayiyemeje dudo ndigiciro isukari oyi atari mu nyugo afite kugura isukari n'udandaza umufuko w'isukari ushakuwe cyane niwo kike ukamara ukwezi hajya nk'umuntu kubaza tuje kududa ikigiro cy'isukari kidahuye umunani benshi bona yungutse iki cyangwa se sima yungutse iki mu gihugu nta muntu tukibona atakugura isukari umufuko urawo ushyira ngaho wowe ukamara ukwezi hajya nk'umuntu kubaza nta musaruro tubona wavuye mu idodo ry'igiciro cy'isukari
tubibutse ko umukuru w'igihugu Bajito Ndayishimiye yifatiye mu gahanga abarongoye isusumo hari ku igenekerezo rya 19 z'ukwezi kw'icyenda muri uno mwaka w'2024 ku ngingo baheruka gufata yo kuduza igiciro cy'isukari aho ikiro kimwe cyavuye ku mafaranga 3,300 gisimbira ku 8,000 by'amarundi icyo gihe umukuru w'igihugu yari mu ntara nshasha ya Buhumuza mu biganiro byo gukundisha igihugu
arakoze Odas Nimbona ishyirahamwe Parsem rirahagaritswe umutima n'iduga ry'ibiciro ryabaye indanse mu gihugu Faustin Ndikumana arongoye iryo shyirahamwe ku rwego rw'igihugu abona ko iduzwa ry'ibiciro ry'ibyankenerwa haba mu bifungurwa n'ibindi bigeze ku rwego ruteye ubwoba mu Burundi akaba bivuze mu gihe Ibanki Nkuru y'Igihugu BRB yarayisohoye igipimo cy'iduga ry'ibiciro ico bita inflation mu Gifaransa co mu kwezi k'umunani kugiwe igihugu gikwiye mu maguru masha impinduka mu ntwaro kuko ingaruka mbi nyinshi ziduga ry'ibiciro rihanga abanyagihugu kurikira
uravye ibinyobwa ari bihinga ibinyobwa bya Burundi mbere n'ibinyobwa barundi bakora uravye ibiciro byavyo urabona ko bisigaye ari umurengero karaba isukari ahigeze ukaraba ivyamwa aho bigeze ukadaraba ibiribwa nk'umuceri ibihaya ukaraba aho bigeze ibikoresho byo kubaka ibikoresho byo gukora amamodoka n'ingendeshwa ukaraba impuzu n'ibyambarwa ukaraba ibintu bya ekipima ukaraba nk'ibikoresho by'amashuri ingene byari byifashe urabona ko ari ikibazo kirenze ikazana ubukenere mu gihugu abantu bashoboye kugura bose bagacika abantu nenga nta bushobozi bwo kugura mbere mu Burundi bacumiye ngo ni stagflation tumwita stagflation kuko n'abantu benshi usanga bari mu gashomeri uri kuraba rero impamvu iri ko birava ko ni nyinshi kandi ziticariwe ikibazo kuri ubu Burundi bwa mbere uravye ibijanye n'amafaranga y'agaciro ahageze igiciro icyo kizoduma kibangamiye igiciro mu Burundi kandi umuti umengo usa n'utaraboneka kandi ni kibazo uravye umwimbu w'ivyimburwa vy'ibiribwa ingene uguma uri mu kuravya abantu ingene bagura n'ingene bangana ikibazo kubera uburimyi buguma bukoresha ibikoresho vya kera atamahinduka manini gushoboro uravye ivyo kwiyunguruza abantu n'ibintu ikarubira ya mazutu yabuze bitano tugira bivahana hariya canke abantu yunguru dusanga ari ikibazo kirekire kandi ibiciro bigaca bifatwa tutibagiye za ngingo zabuza ingendeshwa zimwe zimwe zoroshe gushika n'ibidandazwa mu gisagara ca Bujumbura ikindi ni politike budgetaire uravye amataxe ahageze ku bidandazwa ni kihari za debwanumari nk'amamodoka urabona ko ari umuntu wasanga ibiciro bisigaye biri hejuru tutibagiye rero amadeni usanga leta iri kirafata canke amafaranga usanga iri kirakora atacafatiye ko planjabi amashirahamwe nka za bradu canke n'ayandi ugasanga mu guhingura kubera umuyaga nkuba kubera ibyo bitoro bibura kugira n'amazuta ashobore gufasha amagopere tujene ugasanga nabo nyene ivyimburwa vyabo ndi bike cane nico gituma duserukera ka mu leta inyishu kuri ivyo ishobora guhindura ibintu nuko ico bitanu zero de do gouvernance bingena matungo atunganijwe singene izo bandi twinene byifashe mu gihugu bidahindutse kugira igihugu cinjwe mu mitahe myinshi igihugu gishobore kuranga amafaranga y'agaciro igihugu gishobore kuronka umwimbu gishobore kugwiza abantu ubutuzi bwo bisununure muri rusange n'ibyo by'amafaranga y'agaciro nibi bikiri ikibazo aho turacabangamiwe
imbere yo gusozera ano makuru imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bakora ibikorwa by'amaboko muri komine Nyanzalac ni mu ntara shasha ya Burunga imvo nyamukuru akaba ari uko inama mpanuzo jambo ya komine yafashe ingingo yo gushinga igiciro ku bakora iyo mirimo nk'uko biri mu itangazo rya musitanteri wa komine Nyanzalac Marie Gorette Irankunda abanyagihugu bavuga ko ari akarenganyo kuko ngo batagishijwe inama ni nkuru ya Jean Baptiste Bireha
uko amwe makuru ava muri bamwe mu banyagihugu bo ngaho Nyanzalac yabitumyisha ngingo iruse gufatwa mu nama mpanzo jambo ya komine Nyanzalac yo gushinga ibiciro by'abakozi bakora imirimo y'amaboko yakiriwe neza n'abanyagihugu bo muri iyo komine bavuga ko iyo ngingo yasohotse mu itangazo ryashyize ko umukono na musitanteri wa komine Nyanzalac Marie Gorette Irankunda yafashwe hatabanje kuja inama n'ingingo kuri bo ngo iyo ngingo y'inama mpanuzo jambo ya komine Nyanzalac yisunze ingene ubuzima muri kino gihe buzimvye cyane ayo makuru akabandanya avuga ko mu minsi iheze imbere y'uko iyo ngingo ifatwa haba kumvikana hagati y'umukoresha n'umukozi ubu bafise amakenga ko ibyo biciro bigiye kuba ntabanduka ku rundi ruhande abagize inama mpanuzo jambo ya komine bo bakavuga ko iyo ngingo ciye hageze kuko umwe wese yahora yishingira ibiciro ko yishakiye bamenyesha kandi ko imbere yo gufata iyo ngingo abagize inama ijejwe ubutunzi muri komine babanje gukora amatohoza yimbitse reno yatumye hashingwa ibyo biciro byasohowe na musitanteri wa komine Nyanzalac akarorero ubwa mbere umufundi yahora ahembwa hagati y'ibihumbi 2025 umuherezi nawe akaba yaronka amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 15 nayo umurimyi akaba yaronka ibihumbi 10 kuva ubu rero umufundi azohembwa ibihumbi 15 umuherije nawe ibihumbi umunani mu gihe umukozi wo mirima azohembwa hagati y'ibihumbi bitanu n'ibihumbi icyenda hakurikije amasaha yakoze. Naho biruko ngo musantere wa komine Nyanzarake ntangingo merekeza yo gushinga ibiciro by'ibyankenerwa yafashe nk'uko byari byafunditswe n'inama za jambo ya komine Nyanzarake. Kuri makenga yose twarondeye Marigoret Irankunda musantere wa komine Nyanzarake kugira atange umuco kuri ico kibazo, ariko ntitwashobora kumunwa kuri telefone yiwe ngendanwa.
Jean-Baptiste Bireha arakenuye nino ngaha duce dusozerera amakuru twariko turabashikiriza. Mwakoze mwebwe mwese mwayakurikiye vya gahungu nayabashikirije, ndabipfurije kuranirwa mu banyu no mu byanyu, naho ubutaha.